ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 26. Agiripa barira Pawulo ati,
uremerewe kwiregura.
Maze Pawulo agorora ukuboko ariregura ati,
ibyo narezwe n'abayuda byose mwami Agiripa, numva nezere ko ari wowe ngira ndavyiregure ku munsi, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impare byo mu bayuda byose. Nico gitumye nkwinginga ngo wihangane unyumvirize ingeso zanje uhereye mu buto bwanje. Izo narukanye ubwoko bwacu ni Yerusalemu, abayuda bose barazizi, kandi bo kwemera kubishingira intahe baranzi uhereye mu bihe vya kera yuko nari umufarisayo mu muce urushindiyo mu idini yacu gushimikira imigenzo. None mpagaze ngo nshigure urubanza kuko nizigira kuzobona ivy'Imana yasezeranye basogokuruza, ivy'ubwoko bwacu 12 bwizigira kuzobona bukorera Imana bufize kumwete mwinshi ku murango no mu ijoro. Kandi ni kubw'ivyo vyizigiro ndezwe n'abayuda databuje, ni giki gituma mugira ngo ni ikintu kitoruha cemegwa ku Imana izura bapfuye? Nanje ubwanje nahora niyumvira muri jewe yuko nkwiye gukora vyinshi birwanya izina rya Yesu mu Nazareti, kandi ivyo narabikora nyene ndi Yerusalemu ngashira bera benshi mu mabohero ntawe ubushobozi n'abaherezi bakuru, kandi aho babica nanje nishira mu bemera ko bicwa. No mu nsengero z'abayuda zose n'abahana kenshi hagerageza cyane kubatukisha Yesu, kandi kuko nasozo cyane ndabazira narabatuza no gushitsa mu bisagara by'abanyamahanga. Ngikora ivyo nje Damasiko mpa ubushobozi ndungitswe n'abaherezi bakuru, nuko databuja nkigenda mu mashoka mbona umuco uvuye mu ijuru urusha uko izuba ricibibatsi ngo nkayanganira irya nino twe nabo tugendanye. Twese twikubise hasi numva ijwi rimbwira mu rurimi rw'Igiheburayo riti, Sawuli Sawuli ntigira iki? Erega birakugoye gutera imigere ku mihuru. Nanje ndabazana uri indega mwami? Mwami aranyishura ati, ndi Yesu uri kurahiye, ariko va hasi hagarara n'ibirenge byawe kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanje n'icabona cyo gushinga intaye ivyo mbonanye n'ivyo nzokwiyerekeramo. Ndagukizaho muri ubwoko kubona abanyamahanga nibo ndagutumye ko kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco bave no mu bubasha bwa Satani baje ku Mana bate ko baharirwa ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Nuko mwami Agiripa, sinanka kumvira ivyo neretswe byavuye mu ijuru, ariko nabanje kubwira ab'i Damasiko hanyuma b'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga nabo yuko bakwiye kwihana no guhindukirira Imana bakoriye ko bikwiranye no kwihana. Nico catumye abayuda bamfatira mu rusengero bakageza kunyica. None nabonye gutabarwa kwavuye ku Mana ndacahagaze kugeza n'ubu nshingira intaha boroshe n'abahambaye. Nta kindi mvuga atari ibyo yavugishwa n'Imana na Mose bavuze ko bizoba, yuko Kristo atazobura kubabazwa kandi ko ari wazobanza kuzuka mu bapfuye no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umuco.
Aciregura atyo Fesita avuga n'ijwi rirenga ati,
erega Pawulo urasaze, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije.
Pawulo aramwishura ati,
sinsaze Fesita umwubahwa, ariko mvuga amajambo y'ukuri kandi aroranye. Mwami arazi ivyo neza kandi ndamubarira nshize amanga kuko nzi yuko atana kimwe muri ivyo ahishijwe kuko ivyo bitakorewe mu mfuruka. Mwami Agiripa, uremeye ivyo avugishwa n'Imana? Ndazi yuko uvyemeye.
Agiripa yishura Pawulo ati,
ukwegesha ivyo bike ngo mpindure umukristo?
Pawulo ati,
ndasaba Imana ari bikari vyinshi yuko atobowe wenyene ariko n'abanyumva uwo munsi mwese ko vyobahindura nkanje ukuye iyi minyororo.
Umwami ahagurukana n'icegera ca Kayisari na Berenike n'abari bicaranye nawe maze basohotse baravugana bati,
ntaci uwo muntu yakoze gikwiye kumwicisha canke kumubohesha?
Agiripa barira Fesitati,
uwo muntu abarekuwe iyo ataba yaragombye kuzokwitwara kuri Kayisari.